Umucamanza w'igisata cy'iyungururizo muri sentare nkuru y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yasomye urubanza, yagize ati: mu bubasha duhabwa n'amategeko dutegetse ko sentare isubiramwo urubanza rwose guhera mu mizi. Yongeye ati: habwirizwa gusuzumwa neza ko sentare yubahiriza ibyizwa shingiro mu Burundi, yaho nyanze canke itaho nyanze amategeko agenga umuryango wa Afurika y'ubuseruko, mu guha uburenganzira umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza wo kwitoza mu mwaka w'2015. N'abari kubumviriza urwo rubanza batari benshi, abari bahari baciye barabana mu maso biboneka ko basa n'abatangaye. Intango ya byose ni urubanza rwashingishijwe mu mwaka w'2015 imbere y'uko amatora aba mu Burundi. Hitwaye amashyirahamwe yigenga abicishije mu runani rwayo mu karere, East African Civil Society Organizations Forum n'ayandi, nk'urunani rw'abashingwamanza muri Afurika Union Pan-African des Avocats. Yatanze ibirego muri sentare nkuru y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko, avuga ko ukwitoza k'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kutisunze amategeko. Mu rubanza rwa mbere, iyo sentare yavuze ko atabubasha ifise bwo gusubiramwo ingingo zafashwe n'amasentare y'imbere mu gihugu nka sentare y'u Burundi yubahiriza ibyizwa shingiro. Icyo nico catumye bunguruza urubanza mu gisata c'iyungururizo. Uruhande rw'abitwaje barashima iyo ngingo yasomwe. Naho atariho yarari, Maitre Dieudonné Bashirayishize yavuganye n'ijwi ry'Amerika ku buhinga bw'ingurukanabumenyi.
N'akanyamuneza ku bantu bari bagomvye kukuri kuvugwa, naho tutiteze yuko ari sentare izoza guhagarika ibiriko biraba mu Burundi. Icyo gihe abyitwaye bakaba baragaragaza neza ko kubona umukuru w'igihugu yamaze kubuzwa n'inama nshingamateka kugerageza guhindura ibwirizwa nshingiro no kwishyiraho ku nguvu, abikora inama nshingamateka yabo imubujije agatera ubwoba abacamanza bamwe no guhunga bagahunga. Icyo gihe bari bagerageje kwerekana ko biteye kubiri n'amategeko u Burundi bwateye ku mukono mu kwinjira umuryango wa Afurika y'ubuseruko, ariko iyo sentare ikavuga ngo ntifise ububasha bwo gusubiramwo imanza zaciwe na Cour Constitutionnelle y'u Burundi. Sentare ngo ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro, n'ikintu rero gihambaye kubona bavuze bati subiramwo ahubwo ubwo rubanza mugwige. Muri make rero ubutungane naho buteba burateba bukaboneka.
N'uruhande ruserukira leta siho gwari, yamara ijwi rya Amerika ryakuye Maitre Nestor Kayobera aburanira leta y'u Burundi muri urwo rubanza. Kayobera yatwengejwe n'iyo ngingo, atisanze n'ibwirizwa shingiro Perezida Petero Nkurunziza ryagirizwa ko yarenze ryarahindutse.
Kuri je nibaza ko ni yo bari nk'inkinamico, kubera yuko gusubira mu rubanza uvuga yuko bijyanye na manda ya 2015 na manda ya nyishobora mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ya 2015 avuga ko itahuje amategeko ushaka kuje amategeko rugajorusha rushingishwa kumbe nko mu 2019 cyangwa 2020 uvuga ko bijyanye na manda ya 2015 kwibwirizwa shingiro rya 2015 kumburerezo bajyana ahindutse mu minsi mikenye izo bari nk'inamico. Uruzwa rw'urubanza kumbure abanyeshuri bo muri kaminuza bazohora baje gusoma bateze ko imaza aheze.
N'amashami yigenga yitwaje aremeza ko iyo ngingo ataco igikiza. Bashirayishize ati naho ije ibintu byaramaze kuyangara n'ingira kamaro.
Nuko urubanza ruje ruteba ibintu byarayangaye Burundi. Ico gihe muri 2015 twagira tuti nabanze hafatwa ingingo zo guhagarika aya matora yiremeye ntanya, inganda ntizibandanye zisasikwa, none murabona ubuhoho tugeze kure, n'amasezerano yarusha umuntu yavuga ati niyo yahonyanzwe, urabona ubu bariko barayahamba. Bije biteba ariko kumbure abaserukira ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruko, Afurika muri rusangi, twibaza ko urwo rubanza ruzobe wugurura amaso bakabona ko bariko birengagiza ihonyangwa ry'amategeko rikabije kandi biko rikurikirwa n'ibyaha bihambaye biko bitozwa ko n'amasenari mpuzamakungu.
Ku ruhande rwa leta naho Kayobera yamenyesheje ko iyo ngingo atacivuze kuko yerekeye ibintu vyataye igihe.
Abandi ndaze ko atangwana nimwe dufise twe nk'aburana na leta zizwa ari imanzi yayo n'ibwizo shingiro rya kera ritarahinduka. Ibyo byose tuzobimenya mu ndwi zako, turazi ko hari ibishasha bigiye kuba ku murazi yuko n'ibwizo shingiro rihinyanyiwe neza riheze gutogwa cyane rwose n'abenegihugu. Twe tubaba dushima yuko tuvuga ati imanza z'inkinamico zashobora kuba, ariko tubaze ko yose nta imanza z'inkinamico yoca.
n'ingingo ndende igizwe n'impapuro 45 isomwe inyuma y'amatora y'ibwirizwa shingiro rya kera. Ayo matora nayo akirimwe impari n'imanza mu masentare nayashikanye Petero Nkurunziza ku ntebe y'umukuru w'igihugu ku bice birenga 69% ku ijana mu mwaka w'2015, naho abatavuga rumwe nawe bakigiyamiriza. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.